Uyu munsi amenyesha makuru atari bake mu Burundi bemeza ko gukora umwuga bitoroshye na gato muri ico gihugu, ubu hari ibibazo bimwe bimwe baraba nk'ibwishwa. Umukenyezi atashimye ko umwidondoro w'umenyekana n'umwe mu banyamwuga bamaze imyaka myinshi bakora mu binyamakuru vyigenga mu Burundi.
Mbona umengo umwuga utera usubira inyuma, uretse yuko ari n'abantu umuntu aja kurondera ko makuru hari igihe bayakwima bivanye n'ibihe twaciyemo. N'abamenyesha makuru ku bwabo barafise ibisata bimwe bimwe badakunze gukoreramo nka politike y'umutekano.
Ivugwa n'umumenyesha makuru birashimangirwa n'umukenyezi yumviriza cyane amaradiyo kurusha gusoma ibinyamakuru vyandika.
Uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro vyo gushikiriza amakuru aha iwacu n'ukuri mbona umengo ntibwifashe neza, kuko amakuru ntashikirizwa neza, ntiyavugwa ivyo dukeneye kumva vyose.
Kuva mu 2018 amaradiyo BBC n'ijwi rya Amerika yugawe, yo ya mbere ikaba itarasubira gusamiranira mu Burundi n'aherutse gukurwa kw'ibihano. Uyu munywanyi wayo yemeza ko habaye gusubira inyuma cyane mu vyerekeye uburenganzira bwo kuronswa amakuru adahengamye.
Abantu bafise ubwoba ko ivyo bashikiriza vyumvirizwa kandi ivyo bashikirizwa bishobora kubakurikirana, kuko turazi ingingo nyinshi zafashwe ku banyagihugu, ariko abanyagihugu bakaguma banumva, vyerekana gusa yuko bafise n'ubwoba bwo kuvuga.
Umugabo akurikirana cyane haraheze imyaka ibinyamakuru bitandukanye, yemeza ko Abarundi bafise ubwoba bwo gushikiriza ivyiyumviro. Asigura ko amaradiyo yugawe harimo n'ijwi rya Amerika ku babishoboye ariyo yumvirizwa na benshi kugeza ubu.
Erega benshi nivyo bumviriza, hahandi batumva nivyo benshi bumviriza, turazumviriza.
Umukenyezi wo mu gisagara ca Bujumbura na wasanga amakuru yo ku radiyo atakiyasubirira mu Burundi.
Burya ibintu vyo kwandika biratandukanye n'ibintu byo mu maradiyo. Umunyagihugu yayashaka cyangwa yayareka arayumviriza yuguru iradiyo.
Uwo munywanyi w'ijwi rya Amerika mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero, wowe yamenyesha ko mu Burundi bisa no kwitangazamakuru ritakibaho, ahanura inzego kureka ibinyamakuru bikisanzura.
Ntatangazamakuru rihari n'uwoba yo yaronka cyangwa ayabona cyangwa abona ibiriko birahakorerwa, nta mwidegambyo yuko yorondera inkuru ngo ayitange cyangwa ipfuke. Amaradiyo uratsa mwamwe ntakivuga nk'ijwi rya Amerika ntirikivuga, mbo iradiyo y'Irepeya
afata ibihano afatiwe ijwi rya Amerika na BBC nko gusubira inyuma gukomeye kwa demokarasi.
Yego cyane, akajo kari kahari ijwi rya Amerika ryaratohoza inkuru kandi kavuga inkuru iri ku kivi na BBC, urazi ko yakora inkuru ikarondera amakuru kandi kavuga amakuru yose ashoboka. Demokarasi none amamenyesha makuru batafise umwanya cyane bategegambya, umva hariho demokarasi yisesuye dufize mu gihugu cyacu.
Ariko umuyobozi mfata kibanza wa radio televiziyo y'Isanganiro abona urugero rwo gutanga amakuru no kuyashikiriza rushimishije, nubwo yemeza ko hakira gahaze. Alain Désiré Bukeyeneza ari Bujumbura mu Burundi.
Gushikiriza ivyiyumviro hariho akarusho kariko karagenda nk'akaboneka, kuko umuntu agereranya n'ibihe bimwe bimwe vyagiye bibonekeza. Ariko rero haracariho n'akagoye, kubera hariho nk'ibisata bimwe bimwe usanga abari bajeje gutanga amakuru batayatanga neza.
Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushinganji bwo kumenyesha amakuru wasigura ko mu Burundi itangazamakuru ryateye imbere, gusa aremeza ko hari bikiri hanze, harimo abayobozi bamwe bamwe banka gutanga amakuru. Thierry Kitamoya yari mu bikorwa n'ikigo kijejwe gucungera inye itangazamakuru rikora mu mpera ya kwa kane Bujumbura.
Uravye ibinyamakuru nyene byagiye biravuka no munsi ni byinshi cyane gose, ariko ugasanga uburyo bwo gukora gushikira abene igihugu kugira ngo bitohoze amakuru hanyuma biheze biyashikirize, usanga harimo ingorane igira kabiri. Ni ingorane ijanye n'ubumenyi budakwiye mu bamenyesha makuru bamwe bamwe. Ingorane rero twabonye mu mwuga nuko igisata gisa n'icyaratewe cyatewe na bande, ni rikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi, aho umuntu wese ashobora kwita umunyamakuru, hariho kumbure abandi bantu badatahura ibikorwa cy'abamenyesha makuru ntibaheze ngo batange inkuru.
Mu kwa kane umwaka uheze Burundi bwungutse ibibanza 13 byose buva ku 160 buja ku 147 mu cyegeranyo cy'ishyirahamwe mpuzamakungu rihanira ubwigenge bw'itangazamakuru RSF risohora buri mwaka ku bihugu 180 mu isi. RSF yasiguye ko zimwe mu mpamvu ari ikigongwe cya Perezida Ndayishimiye cyahawe amenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru cyigenga iwacu mu mpera ya 2020, mu gihe bari bamaze umwaka urenga bafunzwe ibiganiro hagati y'ikigo SNC kijejwe gucungera itangazamakuru rikora na BBC n'ijwi rya Amerika. Iyugururwa rya Radio Bonesha FM yari yafunzwe inyuma y'intureka zo mu 2015 n'ibindi. Kuva mu 2015 hahunze amenyesha makuru y'inyamakuru vyigenga bimwe bibanje guturirwa n'abantu bari mu myambaro y'inzego z'umutekano mu ijoro ryakurikiye ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo kuwa 13 kwa gatanu wa mwaka. Hari ibinyamakuru vyavukiye mu buhungiro. Ikibazo ijwi rya Amerika rizokiraba ku buryo bwihariye. Mucegeranyo cy'umwaka wa 2021 ubushikanganje bujejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu bwavuze ko leta y'u Burundi kandamiza amenyesha makuru gutyo bigatuma amenyesha makuru muri ico gihugu bahitamo kutagira ibintu bimwe bimwe bakora ku inkuru. Ico cegeranyo cemeza ko hari amenyesha makuru baburabujwe abandi basabwa kubanza kurondera impusha no mu gihe bariko bakora inkuru zo hagati mu gihugu. Kinagiriza imwe mu migwi yagereye umugambi uri ku butegetsi nk'urwaruka rwabo imbonera kure kuba baraburabuje barakubagura bongera batera ubwo bamenyesha makuru bikekwa gukorana n'abatavuganwe n'ubutegetsi mu Burundi n'ahibwizwa nshingiro y'icyo gihugu gyemera ubwigenge bw'itangazamakuru n'ubwo gushyikiriza ibyumviro. Eloge uri kaneza Nairobi, Juju ya Amerika.